VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Nibaza ko ari ikintu cyiza kuko uravye ministre Kiyonga nta mwanya yarabifitiye, ndetse na president Museveni murabona ko ata mwanya. Benjamin Mkapa rero numukukuruke.
Benjamin Mkapa rero numugabo w'icunza n'ijambo azwi mu karere ndetse no ku yose n'abarundi ndetse baramuzi umugabo azwi kubahiriza amategeko nk'umuntu azi ikibazo cy'Uburundi.
Abo ni Pascal Nyabenda, perezida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, na Onesime Nduwimana, vice perezida w'Urunanis na Rede rutavuga rumwe na leta, bavuga ku itorwa ry'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa kuba umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani arikipiskopi wa Canterbury mu Bwongereza, Musenyeri Justin Welby, ari mu ruzinduko mu Burundi. Akigera i Bujumbura yatangaje ko ajyanye ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kanez.
Musenyeri mukuru wa Canterbury yabwiye amenyeshamakuru ko be numfasoni wiwe atari rya mbere baza mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri iki gihe igihugu kiri mu bibazo ngo baje kugira ngo bashigikire ishengero rya Anglikani, basengere hamwe n'abanyepolitike batandukanye mbere n'abo muri leta barimo. Intumbero y'ibyo byose ngo ni ukwerekana ko Burundi atari igihugu ruhebwa nyabuna gifite abantu benshi ku isi bagikunda. Musenyeri Welby yavuze kandi ubutumwa bukomeye yazaniye Abarundi.
We obviously as Christians come
nk'abakristo twama tuzana ubutumwa bwo gusubiza hamwe. Turi intumwa zo gusubiza hamwe, abakristo bose ni intumwa zo gusubiza hamwe. Aha rero ikituzanye ni ukubwira abantu ko ya mana yazura Yesu Kristo mu bapfuye ishoboye rwose kuzana ugukira, ukwiyunga n'ivyizigiro mu bihe bitandukanye mu bihugu byose. Abajijwe gutanga isiguro y'ukuntu mu Burundi hamindyane n'ubugizi bwa nabi kandi abemera Kristu muri icyo gihugu barenga ibice 90%, Musenyeri mukuru wa Canterbury yishuye ibi bikurikira.
We have to recognize always as Christians that people fail and do the wrong things.
Dutegerezwa kwemera no gutahura ko abantu bananirwa bakanakora ibibi, kandi n'ibitero ku bantu n'ubugizi bwa nabi biba mu isi yose. Umuhamagaro w'ishengero rero ni uguhagararira ugusubiza hamwe no guhamagarira abantu kwiyumvirana nk'ibiremwa muntu, bakirinda gufata umwansi nk'igikoko, bagakunda abansi babo nk'uko Yesu yabikoze, hamwe no gusengera hamwe kugira ngo baronderere hamwe kazoza. Nta gihe na kimwe abantu bazovuga rumwe, niko Imana yaremye ibintu, haba mu buzima busanzwe canke muri politiki. Ukudasa mu vyiyumviro ni bisanzwe, ariko muri ubwo budasa abantu bakwiye kwiga ukuntu babana bubahana mu mahoro neza.
And to live in safety.
Musenyeri mukuru wa Canterbury Justin Welby azanye ubutumwa bwo kunywanisha mu gihe kuri uyu wa gatanu ari wazokugururwa nyezina ibikorwa by'umugwi w'igihugu ukumenya ukuri no kunywanisha Barundi Sever. Uwo mugwi ujejwe gutohoza ku mabi yakozwe kuva Burundi bwikubukira mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'2000, aho hasinywa amasezerano y'amahoro ya Arusha. Musenyeri mukuru w'ishengero rya Anglikani mu Burundi Bernard Ntahoturi akaba ari cegera c'umukuru wa mugwi Sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Eloge Buri Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane uwo munyamakuru wacu i Bujumbura mu Burundi. Leta y'Ubufaransa irishimira icyemezo cy'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba cyo gushyiraho umuhuza bikorwa uhoraho mu biganiro byabo Perezida Benjamin Mkapa. Ariko kandi mu itangazo ambasade y'Ubufaransa Bujumbura yashize ahagaragara, leta y'Ubufaransa irasaba Abarundi gutangaza vuba bidatinze itariki ibiganiro bizasubukurwaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo irishimira itorwa rya Perezida Mkapa mu biganiro by'Abarundi n'ubushake mpuzamahanga bwiyongera mu rwego rwo kubafasha gukemura ibibazo byabo. Nayo mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Abarundi nabo kuzuza inshingano zabo. Ese Abarundi bo bakiriye gute itorwa rya Benjamin Mkapa? Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rirashima ko abakuru b'ibihugu bahisemo uwo mugabo gufasha umukuru w'igihugu cy'Ubugande gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi. Ibi byavuzwe na Perezida w'ishyaka riri ku butegetsi Pascal Nyabenda.
Icyambere cyo turashima ko akarere kitaho ibibazo byacu, ibibazo biri mu Burundi. Baratubaye hafi kuva tutarakora amatora, baratuba hafi mu matora, n'ubu rero babandanya baturi hafi. Icyo turagishima. Ama kuba batoye President Benjamin Mkapa, nibaza ko ari ikintu cyiza, kuko uravye Ministre Kiyonga nta mwanya yarabifitiye, ndetse na Perezida Museveni murabona ko ata mwanya. Benjamin Mkapa rero ni umukukuruke, nibaza yuko afise umwanya uhagije kugira ngo aze yumvirize Abarundi hama adufashe kugira ngo tugire icyo dupfunditse.
Ejo hamwe yobatuma ko muri tabi biganiro abo mubona mutegure kuganira nabo ni bande?
Twebwe nk'abari mu mugambwe cyangwa barongoye umugambwe urongoye igihugu CNDD-FDD, nta na rimwe twanse kwakira cyangwa kwitaba ibiganiro. Kubera iki? Kubera koko leta y'u Burundi yaratangaje ko ibiganiro bizobera mu Burundi, ibindi bikabera hanze y'igihugu. No kuvuga rero nibaza ko Benjamin Mkapa aje gufasha kugira ngo ubwo ruhande rw'ibiganiro bibera hanze y'igihugu bishobore kuba. Umutino ne muzoganira nabande? Twebwe nkuko twama tubivuga no tubisubiremo, dushaka ko bibi biganiro bihuza Abarundi bose, mugabo kiretse Abarundi bafise ibyo bishura imbere y'ubucamanza, ariko abandi bose tuzoganira hama tugire icyo dupfunditse kugira ngo igihugu cyacu kirushirizeho gutekana.
Uwo ni Pascal Nyabenda, Perezida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Rwanda, mu kiganiro n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Abatavuga rumwe na leta bahuriye mu ihuriro SNARED nabo bakiriye neza kuba Benjamin Mkapa yaragizwe umuhuza, kandi ngo biteguye kwitabira ibyo biganiro. Ibyo byavuzwe na Onesime Nduwimana, Vice Perezida w'ihuriro SNARED, mu kiganiro twagiranye mu kanya.
Kwizina rya SNARED n'abarundi bose twagomba dukeze abakuru b'ibihugu byacu byo mu karere ku ngingo ibereye bafashe mu buryo bwo gufasha Abarundi kuva mu ndyane bashyizwemo. Benjamin Mkapa rero ni umugabo w'injunja n'ijambo, azwi mu karere ndetse no ku isi yose, n'Abarundi ndetse baramuzi nk'umugabo azi kubahiriza amategeko, nk'umuntu azi ikibazo cy'Uburundi, ndetse ari umwe mu bahanzi arabagendanye bajya kwigendera Julius Nyerere, akongera akaba mbere yaranahagarariye nawe nyine amasezerano ya Arusha ari yari yafashije kugabanya cyane gukuraho indyane zari zugarije Abarundi mu myaka yaheze. Ni umugabo rero azi neza ko kuba umurongozi nyawo mu gihugu atari ukubikimata cyangwa ukabasumirinda nka kurya nkuru nziza Petero agomba kubikora no kubyumvisha abantu. Turibaza rero kubera ubugabo bwiwe n'ijambo afise ashobora kuzofasha cyane ku buryo ikibazo cy'Uburundi kigiye gutora inyishu bidateze mu gutumira mu biganiro bidakumira bizobera Arusha mu gihugu ciwe yahoze arongoye naho n'amasezerano ya mbere yabereye, hanyuma mu kiringo gito cyane twakwifuza ko kitorenga n'ukwezi Abarundi bakagaruka mu mahoro n'umutekano, bakaronka uko bashobora kwitorera indi inzego bemera zishobora kuba gutuma basubira ku murongo w'iterambere no kwizerwa mu n'amakungu.
Bwana Nduwimana umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD yavuze ko nabo biteguye kujya mu biganiro ariko ngo ntibazigira baganira n'abantu bakurikiranwa n'inkiko.
Na nkiko ziriko zirakurikirana umuntu numwe mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo birirwa baravuga ngo bari n'inkiko nta nkiko bakigira kuko inkiko zose basigaye bazikoresha. Ibyo bita abacamanza n'ubucamanza mu Burundi basigaye babikoresha nk'ibintu bifatiye mu gifunsi bandi babandikira ibyo bavuga n'ibyo bashikiriza. Nicyo gituma ingingo zose bavuga ngo barafite inkiko ata muntu n'umwe kuri ino si abyemera, ndetse n'abarundi birirwa barakinyizwa. Burya abarundi barahoze gusa ariko bari maso ibemera murazi ko bashikirije imitahe mu mahungu uko bishakiye nta muntu n'umwe yigeze ayikurikiza. Reka mbere bakanavuga ngo hari iyo bakuyemo ntacyo byabwiye umuntu n'umwe, nk'uko ubu baba ariko barata umwanya gusa. Nta nkiko rero bafise zo kuvuga ngo bazitoba bakurikirana badakurikirana, mu gihe tuzi ko na rujya rwego rw'urukiko canke sentare ihagarariye ubwizo shingiro barikoresheje amafuti n'amakosa ku nguvu n'igitsure kugeza aho babemeza ibitemezwa abantu bose bateye ibyatsi. Aho rero barahihendera cyane, bazoza nyene tuganire tubumvisha amakosa bakoze, kandi barafise igituma badutinya. Jewe ndabumva n'ukuri kuko kuduturukira mu maso baje nk'abantu b'indumva barenze ku mategeko y'umugambwe wabo n'ay'igihugu n'ay'amakungu, tumva ko bibagoye. Ariko nta kundi, iyo umuntu agwaye umuti urura aheza akawunwa, nabo barakwiye kuza bakawunwa kugira abarundi baronke amahoro.
Uwo ni Onesime Nduwimana, Vice Perezida w'ihuriro SNARED, ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ministri ushinzwe ibibazo by'ibiza n'impunzi Mukantabana Seraphine mu Rwanda yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i Kigali. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yaboneyeho kumubaza ibirebana n'impunzi z'abarundi baba mu nkambi y'Ibahama bamaze iminsi bafite ikibazo cy'amahema yashenywe n'imvura n'umuyaga. Ministri Mukantabana yamushubije ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti mu minsi ya vuba. Twumve Ministri Mukantabana.
Bo kubijyanye n'inkambi z'imama ya Mahama muzineza yuko biraboneka ko hari abagezemo mbere bafite amahema bararamo yashaje yatangiye gutobagurika. Ikikorwa nuko hari amazu ari kubakwa, ubundi buri munzi yose izashobora kujya mu nzu navuga yuko ikomeye kurusha kwaba baba muri ari ya mahema. Ubwo rero abo ngabo bagezemo mbere bafite n'ibibazo by'amahema agiye atobagurika nibo ba mbere bajya muri ayo mazu. Ku kiza cyabaye mu minsi yashize aho imvura yaje ari nyinshi cyane ikaza irimo n'umuyaga igasenyera benshi mu batuye muri iriya nkambi, ku buryo bishobora no kuba byanarenga n'ubushobozi bw'amazu turi kubaka. Bikimara kuba twagerageje gushakira abari bahuye n'ibiza aho barara, tugerageza kubashumbusha bitewe n'ibyo bari bagiye babura cyane cyane ibiribwa. Ariko ubu ngubu turi kugerageza kureba abadashoboye kubona amazu bajyamo bakabona mama mashashi. Ndumva nta kibazo nta mungenge, turagerageza ko kudushoboye kugira ngo anashobore kubaho ku buryo buboneye.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na La Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya Ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Nicyanje,
nicyawe,
nicyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, twabibutsa ko twumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda ho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abantu bashobora kunga ubumwe nubwo baba badasangiye ubwoko. Ibyo nibyo rumwe mu rubyiruko rw'Abarundi ba muri Canada bavuga babikishije mu ishyirahamwe baheruka gushinga. Iryo shyirahamwe rifite umugambi wo kurwanya amacakubiri ashingiye ku bwoko. Mu kiganiro na mugenzi wanjye Uriane Itangishaka, Paul Henry Sindahera na Camille Kamanzi batangije uwo mugambi, baravuga uko uwo mugambi watangiye. Duhere kuri Sindahera.
Umugambi SAED mu kirundi bitigura kugwanya amacakubiri afatiye ku bwoko watanguye tumaze kwihweza ukuno mu gihugu cy'u Burundi iyo habaye ubudurumbanyo canke akaga gateye mu Burundi, nawe yifatiye ku zindi mvo byama bihinduka gucika ikibazo cy'amoko. Rero ni muri uko kwihweza hama no kurambirwa kenshi kwamba tubona bya bindi nyene ku mugambi wo kurwanya amacakubiri y'ubwoko waciye uvuka muri twebwe urwaruka ruri hano.
Muri Canada, Paul Henry, wabwira batwumva ufise imyaka ingahe?
Je fite imyaka 26.
Umugwi mwatanguye, umugambi mwatanguye muri bangahe, mufise imyaka ingahe ugereranije?
Nakoze. Turi twagize komite turi bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Hama nkuko twashatse kugwanya ayo macakubiri twiyumvire yuko iyo komite yobamwo abahutu n'abatutsi, umva harimwo abahutu babiri harimwo n'abatutsi babiri.
Murafisemwo n'abakobwa mu mugwe wanyu?
Ego, abakobwa babiri muri iyo komite.
Ni kuvuga mwaragerageje guserukira n'abakobwa nabo nyene kugira ngo bashikirize icyumviro cyabo kuri iki kibazo. Ni byiza cyane. Paul Henry, mu masanamu yanyu ya video mwashikirije kuri site ya YouTube, muvuga ko Abarundi bashobora kubana naho bafise amoko atandukanye. Ako kizero mugakura he?
Mwakoze. Ako kizero karahari kuko natwe tuba mu mahanga turacyange twihweje no mu bindi bihugu n'ibihugu bidukikuje nka za Tanzania canke za Malawi. Turazi ko naho ntibafise amoko menshi, ariko ntibibuze ko babana nyakubana, babana mu mahoro, babana no mu bumwe, naho hariho ubwo budasa bw'amoko. Rero ibyo biraduha icyizere yuko no mu Burundi bishoboka, kandi natwebwe turi ibyabona nk'uko mwabivuze mu mavideo canke mu masanamu mwabonye. Hariyo Abarundi badasangiye ubwoko ariko babamenya kubana, bari abagenzi, kuko dufite byinshi duhurirako, twariganye, twarakoranye canke twarakuranye, twarabanye, turababanye, kandi twabanye neza, kandi n'ubu tubana neza, kandi ntibibuza ko tuba abagenzi canke bamwe muri twebwe hari n'abubakanye badasangiye ubwoko. Rero birashoboka cane gose kuko natwebwe tubibyabona, kandi tubizera nuko n'abandi bose bashobora kubibona bakagira ibyo byizigire ko bishoboka ko twobana naho tudasangiye ubwoko.
Ndabwiwe yuko twaronse Camille Kamanzi ku murongo. Camille, kaze mu kiganiro nawe nyene, ikiganiro muri sanga. Alo Camille, ndakeka ka telefone karacyamugoye, ariko turi kumwe. Okay Camille, kaze mu kiganiro. Ego Camille, nkuko ushobora kuba wabyumvise tuko turavuga ku kizero mwatanguranye kabatumye mugira izo nkomezi zo kugira ngo mutangure umugambi wo kugwanya amacakubiri afatiye ku bwoko. Utundi turorero wotanga twabafashije kugira ako kizero nutuwe?
utwitorero nubwa cadufashije kugira tugire icizere yuko dushobora kubana amahoro nibaze yuko si twinshi cyane nazo azwi nyine Polar yagagije kuvuga ariko ni tugagije natwe kubwiheza twabonye yuko ntacu tubuza by'ukuri nk'abarundi ko twobana hamwe kandi yuko twese tuvuga ururimi rumwe tusangiye igihugu kiza kimwe ntacu tubuza by'ukuri ko twobana mu mahoro.
Impamvu tubajije ibibazo no kubera igihugu cacu caraciye mu bibazo byinshi bya politike bya moko muri kahise none nka wewe ujejwe amabanga y'umugambi SAED ibikogwa mushinze kugira ngo bizobafashe mu mugambi wanyu neza na neza bizofasha kugira ngo ayo macakubiri ahave nibihe muri kumara akora mu mugambi wanyu.
Kwiyumviye ko twakoresha ubuhinga bwa none n'ugwaruka dukunze gukoresha ibyo twitwa ama rezo sosiyo kugira dushobore kwerekana yuko bishoboka ko abarundi tubana mu mahoro no mu bumwe no mu rukundo. Rero twiyumviye gukoresha amasanamu ni buryo bwinshi twiyumviriye ko twakoresha ariko muri ubwo buryo bwinshi twayumviriye gukoresha amasanamu nk'abantu babiri badahuje ubwoko bashobora kuja mu ifoto imwe bakagaragaza n'ubwoko bwabo bakabyandika ku ruhanga hama n'iyo foto ikerekana yuko bari abagenzi bakandika intahe yabo ukuntu bagiranye kuva kera kandi nabo badahuje ubwoko ari abagenzi. Twiyumvire naho nero ko twakoresha intahe nk'abantu bashinga intahe bashobora kuvuga yuko babana neza nabo badasangiye ubwoko donc bishoboka tugakoresha amavideo y'abantu bashobora gushinga intahe.
Paul Henri, wewe uri umwe mu barongozi b'uyu mugambi nkuko nabivuze mbere mu masanamu amwe amwe ya video mushikiriza ku mbuga za internet mwaravuze mu ikintu gihambaye cyane kandi kijanye na politike y'igihugu cy'u Burundi aho muvuga ko atakwirengagiza ko abarundi bagizwe n'amoko atandukanye kandi atari ibintu byo guhisha canke kunyegeza mwararavye musanga guhisha amoko canke kuyirengagiza ari ukwihenda.
Ego murakoze. By'ukuri kwirengagiza amoko canke kuyahisha twavuga ko abari kuyibesha kuko mu by'ukuri twarihweje turabona yuko iyo abantu bageze mu ngo zabo iyo bageze muhira barabiganira canke bageze hamwe n'abantu basangiye ubwoko bakabivuga bakabiganira. Rero twene twashaka kuankuraja cyangwa guhimiriza abantu kubivuga tukayifata nk'ibisanzwe kuko by'ukuri nta kibi kirimwo kwitwa umuhutu nta kibi kirimwo kwitwa umututsi kwitwa umutwa nta bibi birimwo kandi ariko ntibikwiye no kudutera isoni. Rero niyo mpamvu twavuga ati kuyirengagiza ayo ko hahari ubudasa bw'amoko twaba tuko turibesha kuko birahari. Rero icyo twakora dufasha ni ukubivuga ku mugaragaro kandi tukabibona ko atakibi kirimo kandi ko amaherezo yabyo niko twitwa Abarundi. Ibyo nibyo biduhuza ko turi twese dukomoka ku Burundi igihugu catwibarutse turi abavandimwe.
Urakoze cyane gose. Iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Tuje ku murongo twakire Nduwimana. Nduwimana uranyumva?
Ego ndakumva Oriane.
Ego Nduwimana urakoze kwihangana kuri telefone. Shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Alo. Jewe aho ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Ego turaje keshi ngaho mu gisagara cya Bujumbura twarumvise ahantu hamwe hamwe bifatira ngo ikaci y'abatutsi. None hiyo hiyo babuga ikaci y'abatutsi.
Urakoze cyane Nduwimana. Reka twakire na John. John uratwumva?
Ndabumva neza.
John mwiriwe neza, uduhamagaye uri he, ufise imyaka ingahe?
Jewe ni mu ntara bubanza. Nagira mbaza batumire. Mu minsi iheze murabona umuhari wa CNDD-FDD ukigwana hari abantu benshi bo gwaruka b'abahutu bahereye mu ntambara kandi mwazi ko abahutu ari benshi gusumbya abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Mbo turevye ibiringibi by'ubu naho urabona ko abatutsi ari nkehwa twasureba birirwa barafatwa mu rimi kwano akaba ari abatutsi. Ni iyihe mpanuro bashaka gutanga uko rubyiruko rw'abatutsi nako abantu bakise ubwo abanye politike bahenda kana bacu bose bagera mu ntambara.
Urakoze cyane John, ikibazo cyawe ndakika bacumvise impanuro bashobora guha ugwaruka rw'abatutsi niko uvuze?
Mwazi ko turi nkehwa. Zaira ku ntambara barabe neza abanye politike ntibazi baduhenda.
Urakoze cyane gose John.
Urakoze cyane gose.
Ego. Ego Paul Henri duhere kuri wewe amatuje kuri Camille. Duhereye ku bibazo vya Nduwimana. Nduwimana yabaje ati hiyo muba kombure yibagiye ni muri Canada. Paul Henri na Camille bari muri Canada, hoba hariho kumbure ko ari igihugu kizwi ko kirimo abarundi benshi, hoba hariho amakartie abamwe abatutsi canke amakartie abamwe abahutu, byifashe gute mubanye mute?
Murakoze. Mu byukuri je gute maze kubona hano kimba muri Ottawa. Byukuri birahari ko hari nitwobyita makartie, ariko twobyita yuko abahutu bari ukwabo, abatutsi bari ukwabo. Ata ubumwe buhari badahura kenshi. Umba birababaje, ariko n'ubundi umugambi wabereye kugira tushobore kubikuraho ayo macakubiri. No ngaha turi mu mahanga ntibyayikwiye kudukurikirana. Ahubwo natwebwe twihere ko kugira duhuze abarundi bo muri Canada bose, abahutu baje hamwe n'abatutsi, abatutsi baje hamwe n'abatwa, ama hareke kuba uko kwizora cyangwa kwikumira, uko kwikumira kuba bamwe boba ukwabo abandi bakaba ukwabo. Bagize ikintu giteza imbere abarundi bo muri Canada cyangwa giteza imbere Burundi, bakagikorera hamwe.
Ego. Ku kibazo cha John duhere kuri wewe Camille, kibazo cha John, John yavuze ati numututsi, ati kandi abajene babatutsi ni inkehwa, atari ko muri bibazo vya politike basa nabari bo bariko baragwa muri ivyo bibazo. Yavuze ati mubafitizi hempanuro nk'abajene babatutsi muri iki gihe basa nabari ko barayobwa n'abanye politike.
Yakoze cyane bwo John kubaza yabajije nasuko ni impanuro woyitanga n'ibitangusa ku bajene b'abatutsi gusa by'ukuri ko yatanga niko umujene wese yaba umukuru cyangwa umuhutu mu kuvuga ati by'ukuri agiye n'umugambi nyamukuru w'uno mugambi yuko umujene wose ahari ugwaruka bwose ari uri ntidugifitiye umwanya w'amoko by'ukuri n'impanuro bari kuzifitiye umwanya w'amoko n'ubwo intambara cyangwa yumva yuko ariko akurikirana ko amutubutsi by'ukuri ntabishije kumwoko akavuga ati by'ukuri agifate ikibazo nk'umurundi no mu gutora inyishu ayifate nk'umurundi, kuko kenshi niyo bice bivuga ugasanga umwe arwana ibwo bwe gusa bikazoshika akadufata ubutegetsi akajuna asanga gucimiza abandi.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Twabamenyesha ko iki kiganiro ejo mu mashuri kizatambuka bwa mbere kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatandatu, nk'uko mumaze kubyumva muri iryo tangazo. Shuti rero muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha. tubararike andi makuru yacu yo mu mwanya isaa moya n'igice amakuru yibanda cyane ku karere k'ibiyaga bigari. Twabibutsa ko twavuze ko umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani Archbishop wa Canterbury mu Bwongereza ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Burundi. Shuti mwari muduteze amatwi, mbashimire mwese kuba mwafasha akanya kugira ngo mutege amatwi ibiganiro byacu. Shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Gatani Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.